Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muraho neza, murakomeye. Ni Thomas Kamirindo basuhuza na makuru. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni ku rubuga rwa internet VOA radio yacu akadomo.com. Kuri Facebook turi kuri radio yacu VOA, naho ku maradio yanyu muradukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Bishobotse twoshikiriza umushiranganje w'ubutungane tukaraba n'umukuru w'igihugu kugira aboba barikenewe kurekurwa by'ukuri, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje.
Uyu ni Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyururu mu Burundi. Amakuru yo mu Burundi kandi ni umugambi wo gutubura umusaruro w'ikawa. Ibiruhuko by'abanyeshuri byagabanutse na referendum ku mushinga w'itegeko nshinga rishya. Amakuru yo mu Burundi rero, ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyururu n'imiryango yabo ryatangiye gukora amatohoza ku madosiye y'abanyururu mu mabohero yose y'igihugu. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean-Marie Nshimirimana avuga ko bizabafasha bigafasha abanyururu cyane cyane gushakisha abashingwa manza, ni ukuvuga abavoka bababuranira. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo mu mabohero y'Uburundi ryuguruliwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi. Mu kwezi kw'icumi uyu mwaka, ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ryaragendeye amabohero yose y'Uburundi, naho babonye ibitari bike cyane cyane ibitigiri by'umurengera mu mabohero. Jean-Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe niko kwiyumvira kugenzura amadosiye yabo kugira byorohe kubafasha.
Duhejeje twagira tumenyeshe abarundi n'amakungu ko bazomenya ati ibitigiri by'abafungiwe mu mabohero atandukanye bangana gutya, abaziri byaha ibi naba naba, tugira turabe yuko bishobotse twoshikiriza umushiranganje w'ubutungane n'umukuru w'igihugu, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje kandi baza baronse icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu.
Iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga, hari n'ikindi ishyirahamwe ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitigiri by'abafunzwe bigabanuke.
Iyo umuntu aronse ikihano mfungura gifungo, ni ukuvuga yuko aza gukogura ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe. Rero niyo ntumbero rero tugiye kubaza ababijejwe, turabe igituma intambamye yoba yaratumye icyo gikorwa kitaja mu ngiro cyangwa iryo tegeko ritaja mu ngiro. Twibaza rero ko ari akagore twakubitira leta kugira ababijejwe bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikaja mu ngiro.
Rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajyamo utunenge basigura ko bafungiwe politiki. Ishyirahamwe ntabariza ryoba ribafasha gute?
Turaba abafungiwe politiki, turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'u Burundi, turaba umuntu arengana cyangwa uyu n'uriya, kuko tubiravyo bose umuntu apfunzwe umuntu twaca tubyita muri politiki, kuko hari igihe umuntu yagiritswe ikintu akiriye ugasanga mugabo winjiye mu ndi dosiye ugasanga sicyo. Ni nacyo gituma rero mutenyenyera gatonya iya nkete itangiye mu minsi iza tuzomenya abafungiye politike n'abatafungiwe. Ntitubabwira ngo abafungiye politike bangana gutya, nuko ntibangana uko bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga. Tuzumviriza abana bariya rero tumenye abafungiwe ibya politike tuzoweza tubisubire tubatangariza.
Itohoza ku madosiye y'abanyororo ririko rirakogwa kandi ku mabohero ya Mpimba na Bubanza nk'uko uburongoye ntabariza abivuga. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Jean Bosco, urakoze. Noneho rero tujye mu cibitoke tuvugane na Evariste Nzikobanyanka kuri uyu mugambi wa leta y'u Burundi wo gutubura umusaruro w'icyayi watangajwe uyu munsi n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore. Byari mu muhango wo gutangiza icyumweru cyahariwe icyayi mu ntara ya Cibitoke. Rero Evariste,
Ihinguriro ryica y'ibuhoro mu ntara cy'ibitoke cyatanguranye imirima mike rigishingwa ariko nyuma y'imyaka 50 yarateye imbere imirima y'icyayi iraguka bishimishije umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'icyayi mu Burundi OTB Office du Thé du Burundi Jacques Bigirimana avuga ko n'umwimbo kubarimyi b'icyayi wiyongereye agafatira ku mwimbo w'uno mwaka
mu mafaranga uyu mwaka twasanze mu barimyi arenga gatoyi imiliyari 11 murumva ko amafaranga ava iwabo akazi wacu munyuma kabi wacu agasubira iwabo ivyo rero no kugira ngo tugume muri ya ntumbero ya leta yo guteza imbere umunyagihugu muri no myaka 4 tumaze kuduza igiciro ku kiro cy'icyayi akarenga kabi ubu igiciro kiba kigeze ku 250.
Naho biruko abarinyi bicaye bibuhoro muri yo ntara y'umuburare ku bushiru urengero bw'u Burundi bavuga ko amafaranga bahabwa na OTB ku kiro cy'icyayi ari make bagasaba ko yoduzwa kugira bashobore kwikenura
biva yuko munduha umusahara muto ugasanga umurimyi w'icyayi ari karahomba bitewe nuko aza gusoroma hanyuma yaza gushora bakamuha amafaranga rutari kwinshi batwongiye byorushimisha kandi tutarigira umwete gusumba ko twabara dukora
ugira kandi rero nuko naho amafaranga baduha insha ntikize 250 ku kiro ni make gose yari kuba ndumutse bo twije umushahara cyo dushimisha gose
icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'imvukira yo mu ntara cy'ibitoke yari yitabye ivyo birori byo guhimbaza imyaka 50 iheze ihinguro ry'icaye gibuhoro rishinzwe Joseph Butore avuga ivyo leta yifuza gukora kugira umwimbo w'icayi wiyongere no guteza imbere abarinyi b'icayi
kubera rero ako kamaro k'icayi kubera igihugu no kugihugu nyene leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganyo bw'ubuhinzi n'ubworozi yari yihaye intumbero zigera kuri 4 arizo zizi kongereza umwimbo wa kanovera mu kunagura icyo gitego guteza imbere abarinyi b'icayi mu kubafasha kugira umwimbo wiyongere maze abone kuronka udufaranga dufatika kongereza amafaranga y'agaciro bifatiye mu kugwiza umwimbo mwiza wihesha agaciro ku masoko mpuzamakungu no gutunganya neza ibijyanye n'igurishwa ry'icyayi kwimbura no guhimbura ubwoko bw'icyayi bishorwa hanze kugira ntitugume dushora icyayi tumenyereye gusa
umuyobozi mukuru wa OTB ashikiriza ku bijyanye n'igitegwa cy'icyayi gisanzwe cinjiza mu gihugu 20% y'amafaranga y'agaciro buri mwaka mu kigega cya leta byifashe neza icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu akavuga ko hagiye kuba isuzumwa ry'ivyo byegeranyo bivuga ko ibintu byifashe neza
yako muyobozi twumvise ingene mwabisigunye ko umwimbo wagenze neza ibyo mwumvise ko biri mu byo leta yiyemeje gukora gushigikira abakora neza akwiye ndi gukari bakora neza berekana ibikogwa ikibuye mu bikogwa nako ivyo turi kutumba ngaha nivyo na maraporo meza abahinga dukorana bazokwishira rero bayasuzume barabe ko ivyo turi kutuyaga ngaha vyukuri dutajiye haruguru tukongera ko tugakura ko tugakwiza twagabura hariho ikintu kiboneka kijya ku ruhande maze rero ku neza y'abarundi bose ku neza y'abakozi ba OTB no kuneza y'icyayi ako kantu gaheze kaboneka
mu Burundi haharugwa amahinguriro y'icyayi 5 ihinguriro ry'i Bururi mu ntara ya Bururi iryo mu Ijenda mu ntara ya Bujumbura igiteza mu ntara ya Muranza iryo mu Gwegura mu ntara ya Kayanza hamwe n'iryo gibuhoro mu ntara cy'ibitoke ibuhoro muri komine Mabayi y'intara cy'ibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ikiruhuko cy'igice cya mbere cy'umwaka w'amashuri mu Burundi gishigaje iminsi ine yonyine gusa cyaragabanutse kiba kigufi abanyeshuri n'abigisha ntibabyakiriye neza Fidelite yishatse araduye inkuru irambuye
abaganiriye n'ijwi rya Amerika biga amashuri yisumbuye ari mu mazone ya Nyakabiga Bwiza na Rohero bari bavuye gukora ibibazo twasanze ko ibarabara ryitiriwe intara ya Muyinga aho rihurira n'igitiriwe kaminuza mu ikomine ya Mukaza
ngwitiri bakacha gupunguza bakagwe indwimwe ntibikunda ko unezewe cembere hari gene nibaza ngo ntibyobaho kuko indwimwe ntiwaburutse kwere
tubona yo kivyo bintu menga ntibyorohereza kubera nta mwanya wo kuruhuka uzobukwiye uhari amprese tuzoba tuvuye mu magiza murumva hari hakeneye umwanya wo kuruhuka kugira tuzosubira ivyigwa kwamaze kuruhuka ni naho wiga neza
ntibatugumiritse ko byahora nta muntu yoroha ikintu kimwe ngo hama cyasubira kwishyura n'ubundi ivyo nta na kimwe byungura ukubera menga baratujyanira nije n'umutwe ubutararuhuka bagacha bavuga ngo ndidusure ko kwishura ubwo nyene ibyo sivyo bituma abana bacu ubwenge
kubga sendika yabigisha ko na PES abanyeshuri ntibayira busema ebanyeri mashandara irongoye yemeza ko ubwo buruhuko ari ubw'umwanya muto
abateguye amashuri baravuga ati umwana arafisa kanye kukwiga mugaba arakenena kanye yo kuruhuka mugirewe utarasokanye kuruhuka cyangwa guhindura rero njye no mashuri bateganya cyashikwa ati sport kugira ngo ntigende neza gutegereje kwamagara abaserukwe bakotse tukicarana twaba dusaba turi ku kivi tukabereka inkurikizi nziza cyangwa mbi bivanye n'ingene ingingo iyi ndi yafashwe
uko vyahora mu kiruhuko cyice ca mbere cy'umwaka w'ishuri n'igice ca kabiri abanyeshuri barabaruhuka indwi zibiri nayo igice ca gatatu gisoza umwaka w'ishuri abanyeshuri barabamara amezi abiri ubuko biri kutunde bw'inyigisho izogenga umwaka w'ishuri w'umwaka w'17 ushire w'umwaka w'18 bitekanje ko ikiruhuko cyice ca mbere kizotangura igenkeze ya 2012 ukwezi kw'12 kigahera itariki imwe ukwezi kwa mbere no kuvuga yuko itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere amashuri azobatanguye mu gice cya kabiri naho uburuhuko buzotangura itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu uwo itariki 9 z'ukwezi kwa kane nayo uburuhuko bw'icya gatatu buzotangura itariki 13 z'ukwezi kw'indwi uwo itariki 9 z'ukwezi kw'icenda igabanuka ry'ubwo buruhuko ni ngorane ku bana no ku bavyeyi nk'uko bishikizwa na Niyongabo Gérard wo muri sendika CEPEDIC yabigisha
iyo minsi ntikwiye kubera yuko abana hariho abiga kure baja kure yaho baba iyo batashire bafata umwanya bagashika banarondera n'uburyo buzobasubiza ku ishuri kandi no ku bavyeyi ni kibazo ko abavyeyi batagira uburyo
no mu banyeshuri twaganiriye hari batubwiye yuko biyungunganya kugira baronke ibikoresho by'ishuri
singira nk'umubyeyi no murumva nko mu buruhuko urumva umuntu ari higira amakaye kikoreye ibintu nyine byo kwigira amakaye
none nkawe warukora iki mu ruhuko
ndahiga nyine mpaka nyironke uniforme n'amakaye
mu bintu presque nka byose nje ndabyironderera amakaye amahera y'ishuri byose nje ndabyironderera
niyo ari mu rukone wowe ucukora iki kugira ngo ndo dukane
je mu bisanzu je nkora akazi ka mekanike
kimwe rero barabe bavyige neza ntibabe bariko barorohereza abana bo mu muji gusa abana bahandi hantu nabo bariko barabaca intege kuko urashaka kuzana ingingo kukubonye umwana wawe ngaho mwamana ukabona umenga ntacyakora gacugomba kwiyumvira ati nabandi bana ntabyo bafise bakora
kubwishira mu gishinze guteza imbere indero bafashe bige icyo gikwiye gukogwa nuko begwa n'ibyo duburuko bari bakwiye kwicarana maze bagatora umuti Jean Samandari arongoye ishyirahamwe bafashe bige
akamutwotera nuko abo byegwa babanza bakajya inama n'ingizi ziraba nk'ingingo zifashwe gitumbuka kuko burya ingingo yose iza iraba umuntu uwo muntu nawe ategeza kugira icyo abivuga
ku munsi wa gatatu w'indwi iheze hatunganijwe inama i Bujumbura yahuje amasendika y'abigisha abaserukira abavyeyi abanyamashengero hamwe n'abayobozi bo mu bisata by'ubushikiranganji bw'indero ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero iyo nama yari yitabwe n'umuyobozi mukuru w'ibiro by'inyigisho ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'igisata cy'amashuri shingiro amakuru dukura mu bitabye iyo nama amenyesha ko abaserukira ubushikiranganji bw'indero bashikirije kwigabanywa igice kiruhuko ryabaye kugira ngo hongerezwe igitigi cy'amasaha ategekanywa mu nyigisho ku rwego mpuzamakungu abaserukiye abigisha basabye ko ivyo kugabanya ikiruhuko vyohagarikwa maze ayo masaha akenewe kongerezwa hakigwa ukundi vyokogwa inyishu baserukira ubushikiranganji bw'indero babahaye niyuko bagiye gushika ico kibazo aba barongoye i Bujumbura Fidelite Ishatse ico gya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ayo makuru rero y'umunota umwe mushobora no kuyobona kuri Facebook y'ijwi rya Amerika, radio yacu VOA. Mu cyumweru gishize, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangije ibikorwa byo gusobanura ibijyanye n'itora rya kamarampaka, referendum, ryo kwemeza cyangwa guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa shingiro no kuvuga itegeko shinga. Kuri uyu mugambi mukanya gashize mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Tatien Sibomana, umuvugizi wa Uprona itemewe na leta mu Burundi, na Eric Nsengimana arongo ishirahamwe ryishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwo muri Afrika. Tatien Sibomana aratangira ari uvuga kuri uyu mugambi wa referendum.
Mwisanzwe umugambi ntitwabakire neza kubera hari ibituma bikuru bikuru n'ibindi bisanzwe bituma tutawakira neza. Ubwa mbere hoho ibwiriza shingiro dufise rigenga igihugu ubu ni igice kimwe mu bice bihambaye by'amasezerano ya Arusha yatumye Barundi basubira kugira umwizero, kubana neza, umutekano n'amahoro bigasubira kwikiyongera. Kugira rero urihindure nuko abateye igikumu kuri ayo masezerano bose harimo mbere n'abasinya amasezerano yo guhagarika intambara barimo kugira babanze kuvugana mbeho hindurwa iki turavye ica amasezerano yarusha yamariye igihugu n'ico yobandanije akimarira. Ico ni cyambere cya kabiri nuko mungingo ya majana 299 y'ibwiriza nshingiro bivugwa neza yuko atantu mbere yo guhinyanyura ibwiriza nshingiro yofatwa mu gihe iyo ngendo ishobora guhungabanya ubumwe bw'abarundi, umwumvikano w'abarundi, kunywanisha abarundi, mu gihe iyo ngendo ishobora guhonyanga inzira ya demokrasi twafashe, mu gihe ishobora kugirira nabi ubwigenge ku Burundi no kubahiriza imbibe z'igihugu. Ibyo navyo mukaba muzi ko amagume tumaze mu minsi yatumye abarundi ndiri harimo n'abanyapolitike n'abarongoye amashirahamwe adaranirize ibyiciro vya politike harimo n'abamenyesha makuru bahunga igihugu. Guhindura rero ibwiriza nshingiro muri ibi bihe ryategerezwa kubanza kuraba ko bidahonyanze iyo ngingo y'amajana 299 twebwe ku bwacu birarihonyanga koko. Icya gatatu mu bituma bikuru bikuru tutabyemera nuko turi mu biganiro by'Arusha. Ibyo navyo bikaba byazanywe no kutumvikana kwiyubahirizo ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro yabyaye. Tukaba twari tuzi ko impera n'impera uko duhejeje ibyo biganiro tuzoza dusubiye kubona kuma ingene ayo masezerano yobumbatirwa n'ibwirizwa nshingiro ryayavuyemo bikubahirizwa, ahubwo bikarushirizwaho gushirwa mu ngiro uko byari ubu. Ibyo rero bitatu bikuru bikuru biradutuma tutaraje no mu idonido ry'ibyo bashaka ko bihinduka, biradutuma twebwe tuvuga tuti ntiwari wo mwanya siko byategereza kugenda.
Tatien Sibomana, hariho abanyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bavuga ko hariho ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro zataye igihe, izo ngingo ntizikwiye guhinduka.
Ibyo se abari ku butegetsi gusa, natwebwe turabona yuko hariho ingingo zishobora guhinduka kandi ibyo murabizi. Si ubwa mbere icyo kibazo kivugwa, si ubwa mbere intumbero yo guhindura ibwirizwa shingiro ifatwa. Murazi mu 2013 kuri icyo kibazo cyakuze gushika n'aho hagigwa inama yahuje inzego zose z'igihugu igahuza imigambwe yose yemewe n'amategeko, igahuza amashirahamwe ategamiye ibyiciro vya politiki, agahuza amashengero n'abandi, bakagira inama ikomeye imigwi yarongorwa n'abihebeye Imana kugira berekane ko atabo bahagaze gushika bumvikana ku byohinduka. Mugabo nticabujije ko ibyo bitabwa mu kabati hanyuma bakajana ibyo bashaka mu nama nshingamateka tukagira Imana bikananirwa kubera amajwi asabwa atashoboye kuboneka. Ibyo rero nico kibazo nariko ndakwishura. Ibyo hinyanyugwa ni bike kandi ibyo nta maruru byari gutera, nico gihe bari babyumvikanye ko mugabo turaza kubishika ko sivyo kumbure bakeneye guhinyanyura intumbero n'iyindi.
Mushya ntaye namwe Eric Nsengimana, mwakiri gute umugambi watangajwe wo guhindura ibibizo bashingiro?
twege mwishira hamwe mpananira majambere aja umugambi uguhinyanyura ibwirizwa shingiro twawakiriye neza na cyane cyane twawakiriye neza dushingiye kuki ukuntu ibwirizwa shingiro ryahora ryagiye ritera impari mu mwaka wa 2015 abantu benshi bagafa abandi bakangazwa kubera kutumvikana ku mategeko agenga igihugu hanyuma twege turavuga tuti mbere turi no muntu basabye twandise makete atandukanye tuvuga ko boneka ibwirizwa ritomo ibwirizwa abarundi bose biyumvamwo ibwirizwa usomye atamategeka vuguruzanya umwe adashobora kuvuga ukucanye kuriya hama twege mwishiramwe ajap tukavuga tuti dusomye rino bwirizwa rishasha tubona integuro y'ibwirizwa rishasha turabona ko byukuri utwo tunenge bagiye baradukuramwo kugira ngo umurundi wese ashobore kwisangamwo kandi tugire ibwirizwa ridaciye ku bibi n'amategeko
hari ikibazo ariko
ku bibi n'amategeko cyangwa umwe ashobore kugira kuryumva uko arisha agishakiye kandi bishingiye ku mategeko nyene yanditse
ibibazo
nashaka mvuge gato ku byo umugenzanje turi kumwe mu kiganiro ariko aravuga nacyane cyane avuga ko ibwirizwa ari ibwirizwa ryari rishingiye ku masezerano y'Arusha yatewe kugikomo kuwa 2008 nyandagara mu mwaka wa 2002 n'amasezerano yo guhagarika intambara nkamenyesha n'abarundi n'amakungu ko bariko baratwumviriza ko niri nyene naryo nyene rishingiye kuri ayo masezerano kuko uravye ni naco batanguriye ko bavuga ati twongeye kwiyemeza gushira imbere amahoro ugusubiza hamwe n'ubumwe bw'abarundi hisunzwe amasezerano y'Arusha yerekeye guhagararira amahoro no kunywanisha abarundi yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 2008 myandagaro
ikibazo muri iki gihe mushyirantahe Eric Nsengimana n'ikibazo cyo kumenya niba ubu ari cyo gihe nyacyo cyo guhindura ibyo bwiza shingiro
ego iki nico gihe nyacyo cyo guhindura ibwirizwa shingiro kubera ko murazi ko uko iminsi igenda ibiri kiragenda mu gihe kiza hazo ari gihe nyazi nacu gutegura amatora y'umwaka wa 2020 umwanya wo kwazo amatora y'gutora ibwirizwa shingiro uzoba ari umwanya ahubwo wo kwitegura gutora umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'izindi nzego zose zitorwa zishye mu matora ubu rero abanyepolitike bariko baravuga ko atari cyo gihe n'ukugira ngo bigize ibihinyuma kugira hazogera igihe tuja kwinjira mu gihe nyacu cy'amatora bacha bavuga ati ntibikunda ko amatora aba ibwirizwa shingiro ubunenge burimwo budakunze duce dusubira muri za njyane twahigiramo z'umwaka wa 2015
tubibutse inshuti mwese ko muri komoranda nyakumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile Milioneza Mwiriweneza, izina jikiru ndi ninde mimi?
Ya, Habumukiza.
Habumukiza, mwrafisi kiwazo, mwrafisi chimviro. Mwri hee?
Di, mwagisara cha ujumbo.
Duga kujambo, kiwazo chimviro?
Bo, nagomba, naungude kwa mtu chimviro. Ujanya, nijia mwafasi yopu hinyanyo, ribiriza chimviro. Ningi, mwanukuli, nivyo, umukuli yoga rabile kuwe, aliyidi, ingi, ya tanga, jesara yombi, zivimule kulira. Mugabo n'ukuri ku neza y'igihugu ndagirade mvuge yuko utari umwanya mwiza wo guhindura ibwiriza shingiro kuko ibwiriza shingiro umenga ryaratowe 2005 nyamba ntihenze arabaye referendum abamwe barahimiriza abayoboka baratora oya abandi baratora yego ariko yahemutse abahimirije gutoza yego aribo batsinze n'ukuri kugira amategeko agira ubukomezi adonke demokrasi simbatare no kutegeko riba ryatowe ryomara igihe kirekire ko ndakeke ntihenze gato byiza shingiro rya leta zigumba za Amerika ni byiza shingiro ryo bari maze imyaka irenga amajana abiri rero narangiza nibariza obatumi mbega guhindura ibyiza shingiro tuzi neza ibiyigize yuko byavuye mu masezerano y'Arusha atakintu cyahindutse mu masezerano y'Arusha kujya nta bintu bishobora uno na amasezerano y'Arusha ko tuzi neza iyo bwiriza zishimizwa ngingo zoba zahinduka ariko tuzi neza yuko zavuye mu masezerano y'Arusha kaba tuzi neza n'ikintu amaze ngaha mu Burundi ntazaba
murakoze ha bumukiza Emile reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana inyishungu fica ngose ku kibazo cha Emile ha bumukiza
ego ikibazo cyo nacumvise nagoma ndamuhumurize ko atamasezerano yarusha azo tose karakubera ko navuze ko nino byirizwa ino ntego y'ibyirizwa shingiro mu givi yotogwa rizoba rishingiye kuri ayo masezerano yarusha nyene naryo riha agaciro cyane aya masezerano yarusha kandi umukuru w'igihugu yaravuze kubijanye n'ubwigenge kubijanye n'aya masezerano nyene yarusha hamwe no ku nayagenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ko ibyo bitazokomakomwa no kuvuga ko hazohindurwa amabwirizwa yarasanzwe amabwirizwa menshi nkayo mwagiye mwumva batahuriza ko umwe wese mu kuyasoma ukutanye kuriya kandi ugasanga bugaco kimwe ayandi nayo ugasanga ntagihuye n'ibihe Uburundi bugezemo ama kubijanye n'ikihe naho sinzi iyo bagenda bavuga ati igihe nyacu cyo gutegura amatora cyo guhindura ibwirizwa shingiro n'iki hanyuma yavuze ati ibwirizwa rya Amerika rimaze imyaka inganuho Amerika n'igihugu cigenga Uburundi nabwo kandi n'igihugu cigenga n'iyo igihugu cyose gifise uburenganzira bwo guhindura ibwirizwa shingiro mu kivi cyose babona ko bikenewe rero uno munsi nkuko mwabonye ko ibwirizwa shingiro ryari hari ryateye ikibazo nico gituma abanyagihugu bose babicishije muri wa mugwi wo kuvugana kuri no kurekura wa mugwi ujejwe ku ibiganiro mu gihugu bose bagiye bashikiriza ko ibwirizwa ry'u Burundi n'umutonenge twinshi ryohinduka
yego moshya na itasi sibumana amakenga y'umushya na Emile Habumukiza avuga ko abaza niba guhindura ibwirizwa shingiro bidashaka kugira bidashobora kugira ingaruka ku masezerano y'abarundi mwebwe mwihweje zijya nyingo zose twabonye ziri ku mpapuro 56 hari izindi nyingo ziteye amakengazo mubona ko zohava zigira ingaruka mbi kuri ayo masezerano
murakoze cyane nibaza ko Eric wo muri Ajap ashobora kuba atarasoma neza ibyo bagomba kubihinduka kandi iyo yarabisomye agaca asigura ko iyo ntumbero n'ibizohinduka byubahiriza amasezerano yarusha iyo bayasomye nabi mutigute ngiye ko nshanishura ikibazo cya Emile yuko ubu atari wo mwanya mwiza wo kurihindura nk'uko nabisiguye hari ingingo y'2099 bibuza hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri hanze na cyane cyane abanyapolitiki hari imbere n'abanyapolitiki bari mu gihugu batagishijwe inama eka nibindi nibindi ishaka biri rero ni ishura cy'ivyo cyuko ivyo bariko baragomba kubihinduka kuri Emile bituma hahinyanyogwa canke hari byo ibitukubahiriza mu masezerano yarusha ni no kuri nko kurima arico gituma mvuga nti Eric kumbure batabisomye neza ngira nce kuma yange bikeye ingira turaza kubigaruka ko urabona hariho ingingo ya 22 igengerekana yuko abarundi bangana imbere y'amategeko hanyuma bakabafise ububasha n'uburenganzira bungana mugabo uravye ngene bakagomba gukumira abashobora kwitoza ku giti cyabo canke bigenga ica bigaragara yuko haragahaze ica kabiri kijanye cyane cyane n'ibiringo ariho havuye niye naye magume turimwo biranditse neza amasezerano yarusha ko atamukuru w'igihugu cy'u Burundi yorenza imyaka 10 nakuvuga bayigize mu biringo bibiri nakuvuga ko ari kiringo cy'imyaka 5 agasubira kwiyongeza ikiringo kimwe gusa kugira ku izi yo 10 mugabo ubu urumva bamaze guhonyanga amasezerano yarusha bavuye kuri 5 baja kuri 7 icyo ni cyambere cya kabiri biravugwa neza yuko mu masezerano yarusha umukuru w'igihugu mu mabanga ye wafashwa n'ivyegera bibiri ubu bavuze ko azogira icyagera cya mbere n'umushikiranganje wa mbere igihambaye rero ngaha mwumenya nuko icyo cyegera cya mbere ata mabanga bamuhaye muri iryo bwiriza nshingiro ryimirike
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu rero murangije kumva ni Tasien Sibomana ni umuvugizi wa UPRONA itemewe na leta mu Burundi muri iki kiganiro harimo na Eric Nsengimana umuyobozi w'ishyirahamwe ryishinze guhindura ingendo mu rwaruka rwo muri Afurika bavugaga rero ku mugambi wo guhindura itegeko nshinga mu Burundi itegeko nshinga ibwirizwa shingiro byari rero mu kiganiro muri sanga mushobora kuzakurikira nejo mu gitondo saa 12 ku maradio yanyu saa 12 mu gitondo ya ni kiganiro cyakozwe na Frederic Nkundikije maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mu nogerwe na radio Ijwi rya Amerika murakarama.